Radio Indundi Culture amakuru mu kirundi.
Mwiriwe mwese muteze amatwi ibiganiro byacu kazemana makuru yo kuri uyu mugoroba agizwe na bino bikuru bikuru. Abarundi bahimbaje kuri uyu wa gatatu imyaka 64 barose intahe yo kwikukira kuva mu mwaka w'igihome kimwe 1962. Ibirori byabere mu gisagara cha Bujumbura ku kibuga citiriwe Intwari umugambwe Iplona wakomokamwo uharaniye intahe yo kwikukira Rudoviko Rwagasore uvuga ko hari ibyo ushima ariko naho hari ibyo uvuga ko utarashikako usaba gukomeza guhagararira ukuri ariko yamara mu ijambo yarayashikirije abarundi umukuru w'igihugu yavuze ko ibyizigiro n'ubu bikiriho ku igihugu gishikira intahe yo kwikukira nyakuri hatanguye kuja mu ngiro amahadabu atangishwa abarenze itegeko rigenga isuku n'isukura inyuma y'ikirengo cy'amezi abiri cyari caratanzwe na leta ariko ibyo biridogegwa na bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Bujumbura berekana ko ari abafise amikoro make ikibazo cikena gimiti cyane cyane hagati mu gihugu kibandanya kwidogegwa na bamwe mu bashinga amateka ibyo bituma aba gwaye bafata ingendo ndende bayirondera muraja kombi cy'umushikiranganji w'amagara y'abantu Fidel Nkeza bahizi yishuye abo batowe n'abanyagihugu ano makuru hamwe na yandi ni mukanye
Radio Indundi Culture.
Ndasubiye kubaha mwiriwe ano makuru mugira mu yashikirizwe na Kristaliza Harerimana fatikanije muhinga bw'ivyuma na Kerine Bizindavye tuyahere mu gisata cha politike kuri uyu wa gatatu ni habarundi bahimbaza imyaka 64 irangiye Burundi burose intahe yo kwikukira ibirori byaranzwe no gushira ingori z'amashugwe ahari ntatemwa yuharaniye intahe yo kwikukira ku musozi Vugizo bibandaniriza ku kibuga citiriwe Intwari mu gisagara cha Bujumbura umukuru w'igihugu yeneguye ico simvune z'ubukoloni zatumye hari abarundi badakunda gukora bagahitamo kuja mu bihugu vya Buraya aho kubwiwe babaho badakora ibindi tubibaza Egide Nahayo
kuri stade Intwari ibirori byaranzwe na defile y'abasirikare n'abapolisi hamwe no kwerekana ibigwanisho bya gisirikare bigizwe n'ibiduga hamwe n'indege vy'ingwano uburundi bufise mu ijambo mukuru w'igihugu yashikirije kuri stade Intwari Evariste Ndayishimiye yavuze ku cyo yisimvune z'ubukoroni zituma naho Burundi bwikukiye hakira abarundi badashaka gukorera igihugu cyabo
mu ambassadeur asanga hejeje ikiringo ciwe aho gutahi Burundi acagenda hahabi ku mukoroni agacavuga ngo bariko baramutoteza n'umuntu yaserukira Burundi yoja gusaba uhungira avuga ngo bariko baramutoteza gute kandi yahora hembwa n'igihugu ivyo byose nivyerekana imvune ubukoroni bwadusizemo
mugiye muri kino gihe kandi Burundi bwugarijwe n'ikibazo cy'incabwenge y'abakazi zikajya gukorera mu bindi bihugu Evariste Ndayishimiye yavuze ko ari ingeso ya bamwe mu Barundi bahunga ibikorwa
nta gihugu tuzobona na kimwe tate imbere bemeco badakora mbere hate n'igihe ndabaza mbega iyo bariko baragenda ko bagenda Iburaya bagenda muri Amerika bakagenda Dubai ko mbona badahurumbira kuja mu Bushinwa kandi biza yo mu Bushinwa yoroshe nsasanga mu Bushinwa nta urya dakoze bagenda rero aho barya badakora sukwa nk'igihugu no guhunga ibikorwa najyanda babwire Barundi mukundi igihugu ngo tuve hasi dukore nitwakora tugatera imbere muzobona bajya baduteye akagere bagaruka kuko bashaka aho barya batarushe
umukuru w'igihugu kandi yamagariye Abarundi gukomeza ubumwe bwamye bubaranga mu gushyira habona ukuri kose ku mabi yabaye muri kahise ku Burundi
Egide Nahayo umugambwe Iplona wakomokamwe waharaniye intahe yo kwikukira umuganwa Rudoviko Rwagasore urashima ko kuva Burundi burose intahe yo kwikukira hari byashitswe ko mu Burundi Abarundi barashinzwe kurongora ibisata bitandukanye hamwe no guserukira Burundi mu makungu mu kiganiro yahaye Radio Indundi Culture umukuru w'umugambwe Olivier Nkurunziza ariko anegura ko hari bitarashikwa ko nkisubira inyuma ya demokarasi asaba ko kugira kwikukira gutsimba tare abarundi bakuye guhagararira ukuri kurikira Olivier Nkurunziza arongoye Iplon
kwikukira rero kw'igihugu no kuvuga ngo abarundi bakitunganiriza ivyabo bagashobora kubazwa ivy'igihugu kabazwa ivy'intwaro ivy'umutekano bakabazwa ivy'ukubana neza bashize imbere ivy'ubumwe n'amahoro bwa mbere twakwemera abarundi nibo bari mu ntwaro nibo bari mu gisirikare nibo baserukiye mu makungu ivyo twarabishitseko ariko muko twama tuvuga igihugu cy'amacikukira kwa gasore niyo yabivuze ngo nzoshima ko igihugu cikukiye yiteye imbere kandi gihimbaye no kuvuga mu yandi majambo yavuga nti nitwaro nyinaye yikwikukira mu by'ubutunzi ubutungane bugakomera abantu badahagararira inyungu z'abantu kubandanya tugwana kugira iyo shusho y'igihugu giteye imbere kandi gihimbaye tuyishikeko ntiturayishika ko abarundi baricanye hey, ikindi mwakwibuka ni demokarasi iriko irasubira inyuma baguha agasore batowe hari imigambwe myinshi ntibigeze bakoresha intambara baciye mu matora mugabe mu Burundi twama dusubira inyuma ugasanga amatora yasubira inyuma murabona ko hari ibihe bya demokarasi dusubira inyuma duteza kugwanira ibyo bihe hariho rero ibyo duteza kugwanira bipfuza kandi byatumye abarundi bashika ku ngendo kintaye kwikukira bitozimangana ibyo bitegezwa kubaho n'ejo gituma rero demokarasi abantu bateza kwama bayigwanira ubutungane tukabugwanira ubumwe mu barundi tukabugwanira iterambere ry'igihugu tukabigwanira ukugwanya ibiturire tukabigwanira karenganya kagahera ka mwana wa mama kakahava ka mpinga yanje kakahava ivyo nivyo kwikukira
Olivier Nkurunziza ariko yamara mu ijambo yarashikirije abarundi umukuru w'igihugu yavuze ko ivyizigiro n'ubu bikiriho ko igihugu gishikira intahe yo kwikukiranya kuri mu bisata bitandukanye ariko mu gihe imigwi itandukanye y'abarundi yo hindura ingendo muri iryo jambo yashikirije kuri uyu wa kabiri perezida Varisito Ndayishimiye akebura imigambwe yagiraje ku butegetsi kuva habonetse intahe yo kwikukira gutunganya ivy'igihugu ku buryo abarundi batoguma bahanga amaso amakungu kugira babeho ananegura incabwenge z'abarundi yita abacangero umviriza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye
rimwe na rimwe ndategera incabwenge zifata nk'abacangero kuko abakoloni nibyo batwatiye nabijya bihugu mu cambirwa kera byari bimeze nka twebwe nta wanka rero ko nk'ibere rya nyina ngo nuko agwa yamahere Nico gituma nagira ntangure nkibura umugambwe y'iprona abaharaniye ukwikukira bakomokamwo nimumenye ko umuganwa wa gasore atari umucunguzi wa iprona gusa ni incungu y'u Burundi arico gituma arabaprona bari bakwiye kuba akarorero mu kugumya iragiyiwe abandi bagakurikira ubwa kabiri nkebure imigwi yabiyita ko atarabanye politike namenyesha mana cyane cyane ekereziya katolika inyigisho zanyu ziba inyigisho ziza n'umwizero mu gihugu umugambwe Frodebu wagira uvyure akanovera akakaranga mutima k'intwaro ibereye bagaca bayica umutwe Frodebu rero nimenye ko rujya rugamba rwo gutsimbataza ukwikukira n'ubu rukibandanya incungu ya demokarasi rero nyari cyubahiro ndadaye Melkio ni Burundi si umugambo mubandanye mukebura abanywanyi banyu ko ivyo abarundi bakora vyose atayindi ntumbero vyogira atari kwikukiranya kuri ubwa kane umugambwe CDFDD ubimenye ko Burundi buzogira kwikukiranya kuri mu gihe abarundi batazoba bagihanza amaso amakungu kugira ngo babeho ko muri mwebwe harimwo abamaguru ari Burundi ariko agatima kari mu bukoroni ubukene singwara idakira mukene nawe sinyagupfa haracari hivyizigira
Radio Indundi Culture
Radio Indundi kitano makuti yabandanirize mu bijanye n'isuko amahada batangishwa barenze itegeko rigenga isuko n'isukura yatanguye kuja mu ngiro inyuma y'ikiringo cy'amezi abiri cyari cyaratanzwe na leta y'u Burundi mu gihe kuri uyu wa kabiri harabarihishijwe amahada abo ari hagati y'amafaranga 5,000 n'ibihumbi 5,500 mu rugendo rw'abashikiranganje bane ba leta y'u Burundi umushikiranganje mu byajejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu yaneguye kubona hakira abagikwega amaguru ku janye n'ivyisuko n'isukura Leonidas Ndaruzaniye yatangaje ko muri mukakaro leta yashinze isekeza ryo kugwanya umucafu mu gihugu cyose ni nkuru tubaza Olivier Kwizera
muri ugo rugendo rwabereye mu makomine ya Mukaza na Hangwa na Mugere mu gisagara cha Bujumbura rwerekeye ingene isuku gifashe muri ico gice umushikiranganje mu vyajeje hari mu intware hagati mu gihugu Leonidas Ndaruzaniye yashimye ko hari bibanza kuramwe mu mabarabara bisa neza
kwizina ry'ugwe gonshingwa bikogwa rya leta y'u Burundi turakeje gongera dushimira abende gihugu bashize mu ngiro ingingo ziri muri iryo tegeko shikiranganje rusangi yerekeye isuku n'isukura.
Uyo mushikiranganje ariko yaneguye ko hakire bamwe mu banyagihugu cyo kimwe na bimwe mu bisata bitandukanye bacica amatwi ariko kumenyesha ko ibihano byatanguye gushigwa mu ngiro.
Haracyariho imihana imwimwe eka n'ibisata bimwe bimwe batigeze bakora ikintu na kimwe naho bagumye bahimirizwa akatari gake. Abo rero tubamenyesheje ko kuva uyu munsi ibihano byategekanirijwe kuri abo bose biciye amatwi byatanguye kuja mu ngiro mu gihugu cyose.
Umwe mu barongoye inzu y'ubunywero bita ba kumuhi hafi yaho risoko ya Bujumbura yugari ubunywero kubera isuku rike ryibonekeza muri icyo kibanza yavuze ko agiye kwitwararika isuku anasaba ko yoca yugururirwa.
Twebwe turogerageza isuku dukore ahantu hasa neza twanyura katwuhura tukabana nyaduko.
Muri urwo rugendo umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yatangaje ko hashinzwe isekeza ry'isuku n'isukura mu kiringo cy'ukwezi kumwe.
Turamenyesheje abarundi bose n'abanyamahanga baba mu Burundi ko dutanguje kumugaragaro iryo sekeza ry'ukwezi kwa mukakarokose ryo kugwanya umucafu mu gihugu cyose.
Urugendo rw'abashikiranganje bane w'intware hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano ujejwe amagara y'abantu ujejwe iby'inyubako n'ujejwe kumenyesha makuru rwabereye mu makomine atatu mu ntara ya Bujumbura rwakozwe kugira hashigwe mu ngiro. Itegeko shikiranganje rusange rishinga amahada batangishwa barenga amategeko agenga isuku n'isukura ryo muri Ruhumu umwaka wa 2026 muri iryo sekezanye n'abarundi bose bahamagarirwa kugwanya imicafu mu bibanza byose. N'abajeje intwaro basabwa kugendera abo barongoye kugira basuzume ko ibijanye n'isuku n'isukura biriko birubahirizwa. Mu batangishijwe amahadabu kuri uyu wa kabiri kubera isuku rike ni nk'ihinguriro ry'impuzu bita Afritextile riri muri komine Ntahangwa ryariheshejwe amafaranga 555,000. Urugo rumwe hamwe na zimwe mu nzu z'ubunywero n'uburiro bariheshejwe amafaranga ari hagati y'ibihumbi 500 n'ibihumbi 1,500 muri komine Mukazi.
Olivier Kwizera, ibyo guhana batubahiriza iyo ngingo rero riridogerwa na bamwe mu biraba baba mu gisagara cya Bujumbura basigura ko hari abafise amikoro make muri iki gihe bigatuma ivyo kuyubahiriza bisanzwe bisaba amafaranga atari make bibagora. Abo banyagihugu bavuga nk'umuntu ategekwa gusiga isima imbere y'urugo kuba ku mabarabara makuru mu gihe bo mu nzu zabo atayihasize. Basaba leta ko yobanza gukora amatohoza ku mikoro y'utarabikora atayafisika mu ngeri kiringo na yuwavyi ngagije wagahanwa kurikira bamwe muri abo banyagihugu.
Kaburimbe cyo cyatse ntico mu batunzi gusa no mu bakenerera cyayo nibisigura ko umuntu ari impande y'kaburimbe yose aramutunze niwo cyo muziga ahubwo yo baye inyungu bisaka tajya mande baza ko batanga mu banga bakarabasi ushobora bakaraba ko yabiretse kwasigura kubera ubugaba nuko bo bari bushobotse buke urewe wasanze ari bushobotse buke leta ihari kugira ifite n'indi ngingo banze barindire nabo bisuganye hama abo babona ari bigira nkana bashobora kuba bo gukora akabari bihana
cyangwa ngo demo nayo kuri kitwa ku ofisi mitayo utayifuse nawe ababwire leta banze mugurana agende mu nko mwishira hamwe cyangwa agende muri kopeke yakigurane hama kore ayabuze naho uco bamuramugira ikigo ngo arondere barashobora kuyabuze nuko wisi murazibe cyushyana ni pavi none baramwumvirije bumvirize impamvu atahago kugira bamuhane bari kwanza akamwumviriza baje kumwumviriza akamubwira ati kora ukunuku nuku mugabo bamwumvirije abeza biri mwe yavyo muzi je nk'umuntu mwakura yari nakoze ku 100,000 none umva meza biri bihu
ubijanye no kubahana urakurikije bakabigira neza gusa basi ari habantu nawo sanga tabuye none yo pavaye ni retiba zo vyigurira iri ari abantu sanga tabuye ubwo babafise omanza akabarindira gatoya bakarondera ubwo buryo none nyambagira ko babahana bakamanza akabarindira gatoyi bakarondera ubwo buryo bwawo kugira bashobore gukurikiza iryo tegeko rya leta ryo kubakapaga ariko icyo usanga ari mu yandi madiri yiwe ugasanga amahera ntayafise uwo mwanya basi amaraho n'abantu bagararitse ugasanga iryo tegeko barajyumvise n'amahera barayafise gusa nyine bakagarareza bakabagashaka kurinda kubaca ayo mande urumva nyine n'ukubahanya.
byizwa twobikora tutarashinga n'icyo gihano nico byo bavyiza kuko uburyo buragoye rero bo gutoza amande y'amaribo ntashobora kuronga utubikora kugira ngo ayo mande nagushikire kubera uburyo atabwo dufise aho naho leta sikora nk'umuvyeyi kuko n'umuvyeyi umuntu wagwaje ari impo itakuvuye ko atari bigirankana leta n'umuvyeyi na ikibibona atari binyoma birimo
ugasanga bamutegetse yuko mu rugo ahasiga isima ariko ugasanga mu nzu nta sima ihari ariko ugaca mutegeka mu rugo ahasiga isima urumva rero wemeye kurya agatungo kugira yumve yuko umutima we watekanye ariko urumva babigira ku gahato ntibabikora kuko babikunze ibaze gusiga hanze mu nzu hadasize mutari ikibazo gikomeye leta ari gusaba basi bigakora ababishoboye
mu gisata c'amagara y'abantu abashinga amateka babandanya basaba ko ikibazo c'ikena ry'imiti cotorega umuturama abo batowe n'abanyagi ngo basigura kwico kibazo naho cagiye kirashikirizwa kibandanya cibonekeza cane cane hagati mu gihugu ivyo bituma bafata ingendo ndende baja kurondera imiti ari umutumire mu nama nshinga amateka yo kuri uyu wa mbere umushikiranganje w'amagara y'abantu Fidele Nkeza bahizi yishuye abo batowe n'abanyagihugu kwico kibazo kiriko kiratorega umuti ni nkuru yari se ndayizeye yarakurikiranye iyo nama nshinga amateka
abashinga amateka basigura ko ikibazo co kuronka imiti kitoroshe muri kino gihe na cane cane mu gihugu hagati kuko usanga bibasaba kuja kwirondera mu bisagara nk'uko bishikirizwa n'umushinga mateka Epipode baranyikwa
hari ikibazo gisanzwe kigoye abene gihugu kijanye n'umuti nagira ngo atubwire ukuntu ibyo kuronswa imiti mu gihugu hagati byifashe kuko abene gihugu baravuga ko iyo bagiye kwa muganga iyo bagize imana bakaronka umuganga ikijanye n'umuti baja kukirondera kibagoye hamwe hamwe bakabura bakarinda kujya mu bisagara mbega ibijyanye n'umuti byifashe gute muri rusange muriko murayirondera gute
n'umukuru w'inama nshinga amateka Gerase Daniel Ndabirabe asa n'udatahura igituma ico kibazo kiguma kigaruka mu gihe hari ibyo ubwo bushikiranganje bwasabwe gukora kugira umuti w'ico kibazo uboneke
kibazo c'imiti twarakivuze cyane mu nama nshinga amateka uyu twatanzira ama recommendation na cyane cyane ku miti ica muri miti de la fonction publique yindi imiti cyo muri kamebu cyo twashaka twifuza kumva nimba ayo ma recommandation yari yarafashwe ico muzozikoze mwoshobora kubitubwira
umushikiranganje w'amagara y'abantu Fidele Nkeza bahiziwe yerekana ko ico kibazo kiriko kiratorega umuti aha yerekana n'ibindi biriko birakogwa
no musi ko turavuga nta kibazo cy'umuti niko ndumva mu mavuriro ariko nitwovuga ko ari umuti urama naco gituma mu biganiro twakabanye na Bank Mondiale twashoboye kubona yuko kogira amasezerano tukaraba yuko tukogira nk'imyaka itandatu kugira tugati mu myaka itandatu turabona yuko imiti zoguma iboneka kuko ikibazo gihari nko mu kizi si ikibazo cy'amafaranga amafaranga tuyafise muri kamebu ubwo dusanga dufise amafaranga ya marundi kandi muzi ko umuti turangura mu mafaranga ya makungu ariko rero nobizeza ko ikibazo cy'umuti turiko turagitorera inyishu ukebuke
mu ntango z'uwo mwaka umushikiranganje w'amagara y'abantu ari umutumire mu nama nshinga amateka yari yashikirije ko bakoranye n'abasanzwe bafasha muri ico gisata ku miti yari ikenewe runo mwaka 60% byari bimaze kuboneka nayo kuri uyu wa mbere akaba yamenyesheje ko 40% byari bisigaye navyo nyene byo bavyari byabonetse
ano makuru tuyasozere mu bivugwa mu gisata c'indero ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi buremeza ko abanyeshuri bari mu makaminuza cane cane zikukira leta biga mu buryo butoroshe buvuga ko abana babigeme ariho bahagirira ingorane kurusha abandi arico gituma ibitigire vyabo biguma munsi y'ivy'abahungu mu gihe u Burundi bushirwa mu bihugu bikiri inyuma hafatiwe ku rugero abigeme bakurikirana kw'amashuri nk'uko ibiharuro bitangwa n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika bivyerekana umushikiranganji w'indero arizeze yamara ko ibintu bishobora guhinduka mu kiganiro n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa kabiri umushikiranganji François Habyarimana yavuze ko guhera mu mwaka w'amafaranga utanguranye n'uku kwezi kw'indwi amakaminuza yahawe intumbero yo gusubizaho gufungurira no kuraza abanyeshuri akibaza kwibi bizotera intege ko yatanzwe no mu yandi makaminuza atari kaminuza y'u Burundi kurikira François Habyarimana arongoye ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi
nibyo mu makaminuza yongaha mu gihugu iwacu uburyo ntibukwiye 100% kugira ngo abanyeshuri bige batekanye ariko twabwira yuko leta y'u Burundi kugira ngo abo banyeshure baba bigeme canke abahungu bige bashobora kumenya ntibahe bamashure kubera babuziki canke kiriya muri umwakuza w'amafaranga leta ikoresha hategekanijwe uburyo bwo kugarukana muri kaminuza y'u Burundi gufungurira abanyeshure bose ntibazofungurirwa ariko ni intango nziza na mwanya hari haci imyaka itari mike abanyeshure badafungurirwa muri kaminuza y'u Burundi iyo ntumbero rero ntiri muri kaminuza y'u Burundi gusa ariko yarahawe n'izindi kaminuza yaba ishure ndera bigisha NS zaba n'izindi kaminuza zose za leta canke izabikore twabo ko bovugana na bamwe basahiriza leta benshi bitango na bigenga kugira ngo bazane uburyo muri byo bijanye no kugaburira abanyeshure canke kuraza abanyeshure kugira ngo koko umunyeshure ariko akurikirana inyigisho za kaminuza ngaha mu gihugu iwacu yorehegwe tudasize inyuma umwigeme kuko iyo ivyo bitifashe neza umwigeme ni watangura kumererwa nabi imbere y'umuhungu
nino kuri iyo nkuru ivugwa mu gisata cindero dusozere kwa no makuru yo kuri no mugoroba ndabakengurukire mwese mwari muduteza amatwi nshimiye akerine bizindavye katuma amajwi bashikira ano makuru mwari ko mashikirizwa na Kristalizare Imana ndabifuje kugira ijoro ryiza mwese murakoze